d'une culture amakuru mu kirundi
turabayimwiriwe tunabaye kaze muri aya makuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye ayo na yakabashimikiye kuri ibi bikuru bikuru harabajejwe intwaro bo babihaye ingendo yo kwihama karata y'amatora y'abanywanyi b'imigambwe canke na nizayo kugira baze babatorere mu matora y'imirije mu Burundi ivyo bamwe muri abo bahiganwa baravyiyamiriza ariko se numugujejwe ivyo gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu ubahamagarira kugira intonde zabo batware bigenjeje uko kugira bahanwe hagataho bamwe mu banyagihugu bo mu bwoko bw'abatwa muri site Nyarumanga zone buterere mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura basaba bimirije gutorwa kudakora nk'uko abo bagiye gusubirira babigenjeje mu kubemerera ibintu ntibabishitse aicyo basaba cyane cyane no kuronswa amatongo amato y'uburovyi mu kiyaga Tanganyika ubu ntagira habikwa kubera imyuzurira y'ico kiyaga aho ni nko kumweha wakajaga komine Mutimbo z'intara ya Bujumbura ubu abarovyi bavuga kwaho bayabika yononekara bagatabaza leta kubafasha tunabafitiye inkuru y'imico kama umunsi tukavuga ku ihuriro ry'imico imigenzo n'amategeko byose mukaja kubyumva muri aya makuru hagarariwe na Kerine Bizindabye muhinga bw'ivyuma ijwi ni Odironkeje Imana mukanya mu yarambuye
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe bamwe mu banyamigambwe ninanizayo baranegura utunenge turangwa mu makarata y'itora yatanzwe aha baganiriye na Radio Indundi Kiritire bakanegura ko hari bamwe mu banywanyi babo batisanze ku ntonde ahandi naho bagasanga kandi banditswe ko batoye izo karata hakaba naho bavuga ko bayatorewe n'abajejwe intwaro bagasaba umugwi senujejwe ibyo gutunganya amatora gufata mu minwe icyo kibazo uwo mugwi nyene seni uhamagarira abo banyamigambwe canke na nizayo gukora intonde zabo bavuga ko batoye izo karata hanyuma uwo mugwi heze ufata ingingo ariko ntihabe gufatira mu kivunga jando jenda himana
bamwe muri aba barongoye imigambwe bemeza ko muri kino gihe bamwe mu banywanyi babo batararonka amakarata y'itora Terasi Manirambona havugira umugambwe se NL ashikiriza ko ivyo vyibonekeza mu bice bitandukanye agashikiriza ko hari aho bamwe mu banywanyi babo batisanga ku ntonde ahandi naho bagasanga handitse ko batoye ikarata batigeze bayitora
hariho bwa mbere abagiye babura amakarte yabo barabura ngo yari bariyandikishije ngo bazozironse ngo ntawuzika kuko abona amatora ni nisomeye ni kuwa kane hari abandi bagiye gutora amakarte ikore yabo bagasanga handitse ko bayatoye urumva nkaho bavuga bati ntiwe tuzosaba gute kandi twasanze badusoreye amakarte zatoye ntituzi n'abatoye abaribo
na Patrick Nkurunziza arongoye Urunda ni Burundi bwa bose yemeza ko imyidogo mwe niyo bayifise mu bice bitandukanye haba mu ntara ya Gitega Bujumbura na Makamba avuga ko abanywanyi b'ubwo Urunani bisanga amakarata yabo hari abayatoye hakaba n'ahandi babwirwa ko amakarata yabo yatowe n'abajeje intwaro ibyo avuga ko binyuranye n'amategeko kuko umuntu ariwe yategerezwa kwitorera iyo karata y'itora
tusaba ko yorondera abo makarata yagiye kuko abakozi bo barabaje bo bazo bayahaye n'urganize seke bavuga ngo umukuru w'umutumba yitwaye chef de zone mustandeli bose ngo zibuwaye mu bari bose abishangwa zishira
kandi n'umunyamabanga mu mugambwe CDP Ferdinand Nkurunziza aremeza ko gushika ubu ikibazo cy'amakarata y'itora ari agahaze mu gihe hasigaye umwanya muto ngo amatora y'abashinga amateka n'abaje inama b'amakomine abe agatanga akarorero ko mu ntara ya Burunga kandi n'urongoye umugambwe y'iprona mu ntara yagutse ya Bujumbura Jean Claude ndiho kubwayo amakenga ashikiriza nimwe nayo abanyamigambo bagasaba umugwi w'igihugu wigenga rero gutunganya amatora seni gukora amakarata mashasha kandi wongera utanga ikiringo cyaho izo karata zizobonekera hanyuma uheze ukurikiranira hagufi ibijyanye n'amakarata yoba yatowe n'abajeje intwaro tukaba twashatse kumenya icyo umugwi w'igihugu wigenga rero gutunganya amatora seni utegekanya gukora tukaba twakwiye François Bizimana jeje kumenyesha amakuru muri seni akaba yavuze ko aho hose byo bavyaragaragaye ko hoba hari abajeje intwaro batoye ayo makarata bokora intonde bagashira ko n'amazina gutyo seni iheze ko ari n'ubushikirano ibintu hari hagati mu gihugu hanyuma bigaragaye ko vyabaye hafatwe ingingo François Bizimana arongera agahumuriza ko ku makarata iyo bayarabuze ko ikiringo cuko dizo bazabonetse kitazorengigerekezo rya kabiri ruheshi umwaka wa 2025
Tukivuga ivyo nyene vyerekeranye n'amatora bamwe mu banyagihugu bw'ubwoko bw'abatwa muri site Nyarumanga muri zone Buterere mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura basaba ko abatware bagiye kuzotorwa mu matora yimirije mu gihugu bo kwitwara rikagushira mu ngira ivyo bemerera abanyagihugu abaganiriye na radio Indundi kiritire berekana ingene abahahora ivyo bemeye ataco bashize mu ngiro abanyagihugu bavuga ko ivyo bwa mbere ari uko boronswa amatongo yo kurima hamwe no kwita abana babatwa bari mu shure kristalize harerimana
eka ye dupfuyeho nabo konyene
uno mukenyezi w'umutwakazi tumusanze muri site Nyarumanga aho yari kabumba inkono akazavuga ko kamutungi yo muryango ahanigura ko abatware bagiye baratorwa kuva atanguye gutora atakindi babafashije nkuko abisigura
barabisezerana baki toza mugamara gushikirwa butegetsi bwabo turi nyuma twara batoyi uravyo uruzuba wirirwa ko ngugiye gutora nakaka gusezeranira ikintu ntukironze mubabaro hako wosezerana ntushitse imbere y'Imana nica abwo gusezerana wotuma winumira
umutamano w'imyaka 70 avuga ko amazi hafi imyaka 25 tu yimukiye muri site Nyarumanga avuga ko niyo bituye indongozi baba baratoye ataco babafasha
ntabwo ntabwo nate bashira mu ngiro ndate mbona kandi amazi y'imyaka 26 umuntu niwe yaraze hendo niyo tufise n'abana ku mashuri bagize ibintu by'ingorane kagaruka ngo atagenda afise umwana ku ishuri bimeze uko nta n'inyisha gusubiza kubwira ngo wewe genda wimenye
abo banyagihugu bo mu bwoko bw'abatwa basaba indongozi zizotorwa kwita imiryango y'abatwa nabo kugira batere imbere aha bagasaba guhabwa aho barimira hamwe n'uko boronse imita yo kudandaza kugira ngo bashobore kwiyongonganya mu gutunga imiryango yabo
ibintu bikunda kuduhaga mu buzima naho dufise turima kuko iyo umuntu afise ahantu arima aho twokoroherwa twokubita gasuka tukagira uturengarenga tukabiba tugatera uturengarenga none ntaho dufise nta namwe dufise nahanyene dukuburira nahanyene twicara none tuzofata turime imbere y'umuryango nta masuka dufise icyo nico cy'ambere kiduhanze
abana baragwara
tukagumiza ngaho nitujyana no kwa muganga batware bazotorwa n'ukuri babone ko ubwo baterambere turiho icyo je no basaba n'ukuri natwe nibaduserukire baduserukire n'ukuri nk'aho turima kandi barabe n'ubuzima tubayemo n'abana bacu uko bafashe udukoresho tw'ishure rwose agatahe se turadandaza nk'abandi ahaye twe tujashaka kudandaza nta mahera turonka tuyakura hehe duserukire imbere bangere baturose ibikoresho by'abana abanyeshuri
nawe biruko hari bamwe mu batwa bo muri ako gace bashagenzi babo bigeze kubakigwa aho baba na leta haraheze imyaka 20 ariko zimwe muri zo nyubakwa bavuga ko ubu amabata zisakaye ariko arasaza ubu imvura yiguye ibasanga aho bakitse umusaya nayo ibiti byari bishigikiye izo nyubakwa navyo ngo ubu biriko birabungwa
hagata ishira hamwe IDBB gishinze guharanira iterambere ry'abatwa mu Burundi naryo rinegura ko uwo mugudatera intambwe mu bibanza by'inzego zifata ingingo ngo mu gihugu bitangwa biciye mu kugenwa umukuru w'iryo shyirahamwe ashikiriza ko n'abashigwa ku ntonde z'imigambwe abatwa badashigwa imbere Oscar Mbonima asaba ko iyo ngendo yohagarara kuko abatwa bamaze kwijukira kuja mu mashure
ku ntonde iyo umutwa atakoze nta rutonde ashobora kuja ko mugwa kubera ko imigambwe basanzwe bayirimo barakora ibikogwa nk'abanywanyi mbere babikora kubwishi iyo hageze bijya bibanza abatwa ntibashikirwa bakaja inyuma ku ntonde bakamugira umureserviste ibyo byarabaye nk'uko mugambwe CNDD-FDD hariho abo tuzi bari ku ntonde nico gikora ko batwa bijya bibanza bitatu mu namashinga amateka na nkenguza amateka ntibikwiriye rwarufatiro ku batwa mugabo twibuke yuko hariho ibindi bibanza dukeneye yuko abatwa babonekamwo mu maposte y'igihugu turakeneye yuko abatwa babonekamwo kuko dusanzwe dufise abize ibisata bitandukanye mbere ama niveau de licence ariho dusaba yuko abo bize nabo nyene bo bibuka mu bijanye n'amaposte mu by'igihugu kubera amashuri barayijukiye twarabahimirije biciye mu mashira hamwe tuba turongoye barashobora gukurikirana amashure kugezaho bamwe bashika aho bashaka cyo kugena n'abatwa buraba bakaba gena bisunze uko basanzwe bagena abandi barundi bose
ubusiko bimeze
oya siko bimeze ntibiraba ariko umukuru w'igihugu yariko aragerageza kubizana buke buke
Na yu mugambwe Radebu ubona kura mutsutorewe kuja mu nama nshingamateka uzosaba ikibazo cy'ubukene bwugarije igihugu ko cyotoregwa inyishu Jean Dodie Mutabazi yitoreza ku mushingamateka akaba narongo uyu mugambwe abona ko leta yosaba ingurane mu mafaranga mva makungu kugira ngo ikibazo cikenajyayo ntandara y'ubukene gitoregwa inyishu
Hariho ibintu kugira ngo umenye ko igihugu kiriko kiratera imbere gihagaze canke kidatera imbere hari ibintu umuntu agenda araraba hariho ico bita desindicateur ibintu bikwereka ati ibintu biko bimeze neza nk'ubu murazi neza yuko inflation imaze kurengana kure ibice 35% harageze rero yuko ivyo bintu bihagarara hakaba inversion de la tendance kugira ngo ifaranga ry'u Burundi isubire kandi kugira agaciro none kugira ngo iyo faranga ry'u Burundi risubire kurunka agaciro kandi rikaronka paraporo y'amafaranga yo hanze no kuvuga ama euro n'amadolari no kuvuga no kuduza umwimbu cyane cyane tugaca kumabuye kumaminere azana amafaranga y'agaciro tukongera kandi tugaca kubitego njya gukamazi arije bizana amafaranga y'agaciro arico gituma mu migambi yagutse twebwe muri Radebu duhimiriza leta gufata amadeni mu madolari cyangwa mu euro kugira ngo turabe yuko ayo madolari n'ama euro yoshobora kuboneka tukaronka icyo gitoro tukaronka ibintu navuze yuko tutegeza ku investisa mu muyaga nkuba regidezo n'amazi mu migambi yagutse murazi yuko gushika uyu munsi dufise abarundi bafite umuyaga nkuba ni barenga igice 15% abarundi bafite umuyaga nkuba tugeze ku mazi hoho murazi yuko amazi meza ari make cyane
Radio Indundi Culture
Aya makuru yacu muri zone Gatumba hatewe n'imyuzurira mu burengero bw'igihugu murashobora kutwumva kuri 99 n'ibici 9 ni kuri FM Bamwe mu barovyi bakorera kumwe hawa Kajaga uri ku kiyaga Tanganyika ni muri komine Mutimbo z'intara ya Bujumbura barasaba kuronswa ikibanza cyagutse kandi gitunganijwe neza bo bikamwa amato yabo mu gihiduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika rigumariza ririsubiriza muri iyi myaka abo barovyi bavuga ko bituma baca babika ayo mato mu kibanza gituma yononekara aho ni mu gihe bemeza ko ari wo mwugo batungiye imiryango Egide Nahayo avuye kumwe hawa Kajaga atugire kumuriri
ntihagutse urabona amataranigana ntihagutse rero hagutse
nkigiye cy'isaza 5 z'igitondo Elvis Ndayisenga w'imyaka 22 avuka mu ntare ya Mwaro we na bagenzi we bari mu runganwe rumwe ndabasanze kumweha wa Kajaga kuri uno mweha bamwe mu bandi barovye bararyamye mu tuzu tw'amahema kuri uyo mweha nyene uri ku bwato baharubwa mu majana uyu amazi imyaka inakora uwo mwuga avuga ko ari umutunze rimwe na rimwe akanasahiriza umuryango
harero nk'akantu nyene nshobora kuvuga ati no nishimira nakwemo nk'agatungwa nk'uduhuzu nyine nk'atwiguri no umuryango nyene ari nk'agakenewe barambira ati raba ingene uraba tukarora nk'abandi n'ibihumbi 10 yabonetse nk'imboga mu mazi mura usanga ari kakora nka 50 40 cha 20 vana nyene n'imboga imboga nko guhera nk'umukumunani nyene mu kwindo
umwe hariko uri muri kimwe mu bibanza biri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika byakozwe ko niduga ry'amazi y'ico kiyaga muri no myaka Izayi vyizigiro nawe asambwa ko uwo mwuga wo kuroba kuri uwo mweha avuga ko vyatumye ikibanza bashinguramo amato caga bigatuma ndetse be ni kibanza ubu bashaka kubirukana nk'uko we na bagenzi we babivuga
no kuvuga aho aho Tanganyika itugezanye aho dushitse no kuvuga aho twatanguriye cyo kufashika imyaka ine yeze siho ubu tukiri kubera Tanganyika dusuko aho rero tugeze ubu wonye batubwira ngo nabandi ngo naho umuntu rero bakaca bakuma bagomba kutwirukana natwe nda ntaho dufite tuca mugabo umunsi batweretse twoshobora kugenda nta ngorane niye
kubera ikibanza babikamwa amato nyuma y'ibikorwa kitanatunganije neza kino bavuga ko hari naho gituma amato bakoresha yononekara bigatuma akazi kabo karangira
ubona nkaho dufate nkumeya gukubise ugasanga nyine nk'uko bamwe mwe bakoresha ubwato bw'imashini ugasanga watevye kwa imashini agusanga imashini gwe kujyobuye kigira ingorane kasho ibintu kasho byoneka nubwato nyene ubwo nko kwibo nyene gato baramenyetse amba ana mu boss na chawo mbere kandi mu boss ahunze amba natwe twaduhunze kuba kazi kabagagatse
uretse ikibazo cyo kubura ikibanza gitunganijwe neza cy'abashimwe ibikoresho byabo inyuma y'amasaha y'akazi ikibazo cyo kuronka ibitoro byoroshye kubakoresha ubwato bufise moteri kubarovyi bakorera kuri uwo mweha cyo kimwe n'abakorera ku indi myeha iri ku kiyaga Tanganyika kiri kandi mu bisabwa nabo barovyi ko naco cotoregwa inyishu
bamwe mu bateshejwe izabo niyo myuzurira nyene y'ikiyaga Tanganyika muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura ubeganirijwe muri site ya Gateri komine Bugande ntara ya Cibitoke bavuga ko gushika ubagikenya ibitari bike naho baronswe ifashanyo igizwe n'amafaranga ku kwezi gutashe amafaranga yamara babona ko adakwiye umunyamabanga shingwa bikogwa ntayegayizwa wa komine Buganda akagaruka kuri bimwe mu byo bakeneye harimo n'utuzu twasugumwe abo bateshejwe izabo bakabandanya basaba kuronswa ifashanyo ariko kwahuje ishira hamwe gita imbabare gyemeza ko rigiye kubandanya kudodora kubandi bagira neza kugira bashobore kuronswa ifashanyo Kreri yakankundiye avuye aho muri site Gateri nawe nyina tugire kumuriri
Abo bateshejwe izabo n'imyuzure y'ikiyaga Tanganyika bo muri zone Gatumba intara ya Bujumbura bahoze bari muri site y'Imusagara muri komine Mubimbi intara ya Bujumbura ubungurujwe muri site Gateri iri muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke babeshejwe hanini ntifashanyo baze baranoswa z'abagira neza harimo nizigizwe n'uburyo bw'amafaranga 212 bahabwa n'ishirahamwe rijejwe ibifungurwa ku isipam amafaranga yamara bavuga ko adakwiye barava ivyo bakeneye ariko umunyamabanga shingwa bikogwa ntayegayezwa wa mustaneri wa komine Buganda Alexis Bomana avuga ko hari bikibuze muri iyo site
izo nzu barimo ntabwo ari inzu yari ibereye kwibamwo ku muryango urebye ayo mahema bikoze ko na mahema bari bahawe ubwa mbere mu kibubakira ingondano muri kino kibanza niyo bimuye baca bimurira kuri zijyanzu no munsi basizemo imijyango ihema wamaze kwishira ku nzu ukayishira mu byamisuma n'ari mukongera ukayikura ko kugira ngo uyubakishe iyindi nzu murabona yuko ari kintu kigoye kandi murabona ahantu bari n'ahantu hatambaye
ikindi ashikiriza nubuke gutuzu twasugumwe aho hari utuzu 9 tugize n'imijyango 10
ni byiza rero yuko bonafashwa kugira wabone kenu tuzu twasugumwe hafi y'imijyango
Userukira abandi muri iyo site Rafael Nijimbere ariko guca agira ica savye
ngaha muri site hariho ababa mu nzu z'amabati n'abandi baba mu buzu buto buto aribwo bita bonkere izo nzu z'amabati amahema yo mu mbavu yaratabaguritse ubu basigaye basondekera bafadikanya ko duto ducanke ibitenge byabo kugira ngo barabe ko bwoca ego amahema bayadusabiye aho barara naho ha bisaswa dufise navyo nyene mwokubita ibiganza hirya no hino mukaraba ko tworonka ibisaswa navyo
mu gihe Croix Rouge yaronkeje kuri uyu wa gatanu bimwe mu bikoresho by'isuku abo bateshejwe izabo bari muri iyo site ujejwe imigenderanire muri Croix Rouge Etienne Ndikuriyo ashikiriza ko babandanye badodora kubagira neza batandukanye kugira bashobore kuronka ivyo babafashisha
bumvise abaserukira intwaro bumvise abaserukira ibanza turimo yuko hari ibintu byinshi bikenewe dusanzwe tubizi ico gituma tuguma dodora hirya no hino dushobore gusubira gufasha
site Gateri yegeranirijwemo imijyango 961 yahuye n'imyuzure yo muri zone Gatumba hamwe n'imijyango 53 yo muri site ya Gisagara iri muri komine Mubimbi yagize ibyago biturutse n'umusozi wururutse bose hamwe bagaharugwa abantu barenga 600
Radio Indondi Culture inkuru y'imico kama
Mwavyumvise ubu naho numwanya w'inkuru yiharije ibijanye n'imico kama inkuru tubashikiriza iminsi yose ya gatano uno munsi tuvugira kwihuriro ry'imico n'imigenzo n'amategeko umuhinga mu bijanye n'amayagwa nyafrika asigura ko imbere y'umuzo w'amategeko yanditse imigenzo ariyo yafasha abantu kubahiriza ibinabiri ya mukibano mu gihe cyano nariko Ferdinand Mberamihigo ariko asanga iyo mu Burundi itacubahirijwe ariko kubwiwe uguhinduka kw'ibintu kutobu gutesha umurongo imboneza z'abandi mu kibano inkuru ijanye n'imico kama y'uwo munsi twayiteguriwe na Noris Nduwimana
Kwera kwa sigura kwa imigenzo ariyo yamye yubakiwe kwa mategeko agenga ikibano cyose uwo muhinga mu bijanye n'imico ya Afrika hasanga byo bibiri bidashobora gutandukanywa ngo ibintu biheze birame mu Burundi Ferdinand Mberamihigo havuga ko ari naho hakomoka amategeko avibukuru
ya mategeko yaho hambere iruhande y'ibindi byo kongewe ko ariho aho hambere umwami iyo agenye ikintu bavuga ko aciye amateka mu Kirundi ariko arambwira ego nyabuna kora ureke kuyishinga guca amateka wegamiye amaceri amaceri urumva ni yandero zo y'umwami guca amateka yegamiye amaceri nkuko ku mwami vuga ati ibintu nibigende gutya ati ndategetse ku ibintu bigenda gutya amategeko rero yategerezwa kutwinjira akaba imigenzo ya none
none mu gihe cha none hizo nkingiza ikibano zibangabanganwa gute mu Burundi Ferdinand Mbera Mihigo
nuko rimwe nimwe dusanga amategeko tutamenyereye yuko akurikizwa nkuko bikwiye ugasanga itegeko ryabaye rihanyuma na wakurikiranye yuko rikurikizwa bigaje bituma rero menga abantu ntibumvise yuko ageze ku rugero nkubwo imigenzo yagerako ikindi nuko amategeko usanga rimwe rimwe yahindaguritse uno munsi uwundi muntu yaza akabige nuko kubera yuko kumura ari byo bimworoheye cyane kubera bimunyungu ziwe bacu usanga rero abantu baciye bumva yuko bwa bundi amategeko n'imigenzo bitandukanye
ibyo ni nabyo umwigisha wa kaminuza hanegura kuko asanga kuba ku murongo kw'abantu bitacuroshe
abantu biha guca mu mabarabara ibarabara rya ritari rigenewe ugenda ugasanga umunari kimwe muri bino bihe biraboneka cyane sinaho gusa nk'ubu nko gutonera igitoro dufate hari abantu bafata yuko menga boca kubandi bamwe bamwe bashaka ugasanga bahereye abandi bimaze kuba nk'ibisanzwe ntihagire umuntu atesha ivyo bica bivamwo akajagara
kubera ko yemera ko imigenzo ivuka igakura uwo muhingari no mubashigikiye guhinduka kwayo kugira ngo ibintu bitomore
turabavuga imico y'ikirundi tuvuga ngo bimwe bya kera umuntu dufate yambaye mu buryo budahuye n'imico y'ikirundi yambaye impuzu zimeze gute yambaye impuzu zigarukira hehe mu bayisilamu usanga bitomoye kuko imigenzo n'intwaro n'idini bifatiye hamwe nico gituma ubona n'amadini yatugoye tuvuze dufate ibinyobwa bihuye n'imigenzo y'ikirundi cyane umuntu yanyoye ntatandukana n'imigenzo y'ikirundi yatuzwa ko bitomoye tukamenya tuti abayanyoye ku rugero rumeze gutya na gutya rero amategeko naho tumaze imyaka 100 twikukiye aracyari ibihengeri rero amategeko tugikeneye kugira ngo tujane n'ibihe vya none amategeko agenge ubuzima bwacu bwa none
ariko rero uko guhinduka bona ko kutoba gutesha umurongo imboneza z'abandi mu kibano bitabaye uko migenzo y'abarundi ishobora kubura ikibanza mu iterambere rya none ibi tuzobigaruka ko mu nkuru y'imico kami zokurikira
Norisi Nduwimana tugukengurukire kuri iyo nkuri janye n'imico kama wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ku isaha 12 n'iminota 39 bagenzanje mafashije kuyatororokanya ndabakengurukire ngengurukire kandi ya Kerene Bizinda byamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo bashikirije ndabifuriza amahoro mu banyu no mu vyanyu na gahwane